Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika, naho kubadukurikira kuri internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni yagirwe mu basuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo muri aka kanya. Mu Rwanda abantu bataramenyekana baraye bateye grenade mu mujyi wa Kigali bakomeretsa umwana muto.
Tekano waho ni nta kibazo hari hafite, hano wakeka ko ibyo bintu bishobora kuba nta n'umuntu dukeka waho hafi, wenda twe mwenda niwe wabakoze ibyo bintu. Gusa polisi iracyakurira kirana iperereza, nibyo turindire ngo turebe niho hari kiva.
Uyu numwe mu baturiye aho hazwi nka Kicukiro Niboyi, akagari ka Nyakabanda mu mudugudu w'Indakemwa. Igitero cyabaye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi urangiye. Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho igisasu cyaraye giturikiye mu kabari gihitana abantu batandatu. Naho muri Kameruni abashaka kwitandukanya n'igihugu bavuga Icyongereza bashimuse abantu barenga 10. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abashaka kwitandukanya n'igihugu bavuga Icyongereza muri Kameruni baraye bashimusa abantu barenga 10 bari mu myigaragambyo bavuga ko yamaganaga urugomo rw'abarwanya ubutegetsi. Abo bitandukanyije bavuga ko guverinoma yahaye abenshi mu bavuga Igifaransa mu gihugu amafaranga kugira ngo bigaragambye, bityo bateshe agaciro ibivugwa n'abo bitandukanyije. Cyakora abayobozi bakabihakana. Ni inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankusi.
Umugabo n'abagore 11 bamwe batambaye igice cyo hejuru bicaye hasi batega amatwi abakekwaho kuba abitandukanyije, babategeka kwemera ko guverinoma yishyuye amafaranga abagore mu mujyi wa Uku uherereye mu burengerazuba uvugwa mu Icyongereza kugira ngo bakore imyigaragambyo ku mihanda y'abarwanyi bavugwaho ihohotera. Uwo mugabo biboneka ko yakubiswe mu maso, abagore nabo biragaragara ko bananiwe. Muri video yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga harimo Facebook na WhatsApp, abakekwaho kuba abitandukanyije bavuga ko uwo mugabo hamwe n'abo bagore bari mu bantu amagana menshi bigaragambyaga mu mujyi wa Uku. Abakekwaho kuba abitandukanyije bavuga ko mu byumweru bibiri bishize imyigaragambyo nk'iyo yabaye mu bice bya Njikejem, Manshok, Ngemisiba na Erak mu midugudu y'abahinzi n'aborozi mu ntara ya Northwest ivugwamo ururimi rw'Icyongereza. Abasirikare bavuga ko iyo video yafashwe n'abarwanyi babitandukanyije ahitwa Erak ku itariki ya 6 y'uku kwezi kwa 4. Igisirikare kinavuga ko abagore 14 bashimuswe ko atari abo 11 berekanywe bonyine, ariko nta makuru yatanzwe kuri abo batatu baburi urengero. Kapo Daniel wungirije umukuru w'ingabo za Ambazonia, umwe mu mitwe yabitandukanyije muri Kameruni, avuga ko abashimuswe bashyizweho n'abategetsi muri guverinoma hamwe n'abatoneshejwe Yaounde bashyigikiye guverinoma ya Kameruni kugira ngo bateshe agaciro abitandukanyije.
Intumwa yihariye y'umuryango w'abibumbye muri Mali Elgasim Wane uyu munsi yasabye leta ya Mali kwemerera ingabo z'amahoro za ONU kujya kureba ibyabereye mu mujyi wa Mura hagati no hagati mu gihugu. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ku isi Human Rights Watch uvuga ko igisirikare cya Mali gifatanyije n'abacyanshuro bashobora kuba ari abarusiya bahiciye abaturage bagera kuri 300 mu mpera z'ukwezi gushize. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Nyonga.
Ni rimwe mu ihohoterwa ry'agateka ka muntu ryabaye inshuro zitari nke ryiyamirijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa. Ishyirahamwe Human Rights Watch ritangaza ko ubwicanyi bwabereye mu gisagara cya Mura buri mu bwicanyi bukabije cyane bwabaye muri Mali mu kiringo cy'imyaka 10 icyo gihugu kimaze kigwanya intagondwa z'abayisilamu. Ubwongereza n'Ubufaransa ritangaza ko abacangiro b'abarusiya bo mu mugwi Wagner bashigikiwe n'Uburusiya bagize uruhara muri ubwo bwicanyi. Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ONU muri Mali Elgasim Wane yabwiye urwego rw'iryo shyirahamwe rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ko leta ya Mali yamenyesheje mu itangazo ku itariki imwe y'ukwezi kwa 4 ko yishe abagira iterabwoba batari bake mu karere ka Mura kari hagati mu gihugu. Yamara yatangaje ko inteko zijeje gucungira umutekano za ONU zizwi ku izina rya MINUSMA zaronse amakuru ku ihohoterwa rikomeye ry'agateka ka muntu ryakozwe na leta ya Mali ku basivile batari bake mu bikorwa byayo bya gisirikare ku ntagondwa z'abayisilamu.
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Ukraine iratangaza ko abantu hafi 50 bishwe mu gitero cya rokete cyakozwe aho abantu bategera gari ya moshi hakoreshwa mu guhungisha abasivili bari mu bice byo mu burasirazuba bw'igihugu. Ni inkuru nanone twateguriwe na Fidel Niyonga.
Abandi bantu batari bake bakomeretse muri icyo kibanza cyari cyuzuyemo abasivile bariko bahunga ingwano ibera mu buseruko bwa Ukraine hamwe n'ubwoba kw'ibitero bikomeye by'Uburusiya bishobora kubera muri ako karere. Pavlo Kirilenko uramatari w'intara ya Donetsk aho icyo kibanza abantu bafatiramo za gari ya moshi cyitwa Kramatorsk kiri amenyesha ko abantu bagera kuri 50 bishwe mu gihe abandi 87 bakomeretse benshi muri bo bikomeye cyane. Mu byavuga ko ari igitero inteko z'Uburusiya zakoze n'impaka amenyesha ko Uburusiya bushaka gutera ubwoba n'ukwica ibitigiri byinshi cyane bishoboka by'abasivili. Kirilenko yerekanye amasanamu ku mbuga ngurukana bumenyi y'ibiziga by'abantu batari bake birambaraye hasi. Itororokanizo ry'amakuru rya leta y'Uburusiya RIA ryasubiyemo ushinganganje bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya butangaza ko misile zaguye mu kibanza cya gari ya moshi cya Kramatorsk zarashwe n'igisirikare cya Ukraine kwatana hamwe inteko z'Uburusiya zasabwe kugiramwo ibitero muri icyo kibanza uno munsi wa gatanu. Yamara perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yamenyesheje ko ata nteko z'igihugu ciwe zari muri icyo kibanza avuga ko inteko z'Uburusiya zarashe ku basivile basanzwe muri icyo kibanza batamusirikare yarahari. Harimo ijambo yashikirije inama nshingamateka y'igihugu cya Finland hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Eugenia Mukankusi bayatugejejeho. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika. Mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Tuje noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Republika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi yateye umukono ku masezerano ayiha uburenganzira bwuzuye mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC. Ni umuhango wabereye i Nairobi muri Kenya. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye.
Abakuru b'ibihugu bane wo Rwanda, wa Kenya, wo Buganda n'uwa Kongo nibo bitabiriye ibirori byo kwakira indahiro n'umukono bya mugenzi wabo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yiyemeza kwinjira muri EAC no gukorana na bagenzi we. Ni ibirori byabereye i Nairobi muri Kenya tukabikurikirana ku buhinga bw'ingurukana bumenyi. Umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe ari watwara inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC uyu mwaka yashimiye mugenzi we Antoine Tshisekedi kwashikanye Kongo muri EAC.
Congratulations dear brother.
Ati ndagukeje kuri intambwe idasanzwe ushikanye ko igihugu cawe. Ubu abanyagihugu hafi miliyoni 300 bagiye kubumwe bagenderanire bahanane ibidandazwa bongere bafatanye mu iterambere tubaye umwe. Nico gituma twifuza akarere gatekanye katagira indyane za politike kuko bibangamira hanini abanyagihugu turongoye. Ivyo tuzobicika ko nitwabishiramwo ishaka. Kongo kije kuduha inguvu kuko tuzoshimikira no ku migenderanire kugira ngo umuhora uve mu buseruko bwa Afrika ugere mu burengero uciye muri Kongo. Felix Antoine Tshisekedi umukuru w'igihugu cya Kongo yiteze ko umuryango wa EAC ufasha mu iterambere n'umutekano mu gihugu ciwe. Ati banyakubahwa abakuru b'ibihugu bigize EAC sinkekeranye ku butunzi n'iterambere bizo kwisononora kubera ubusoko ribaye rinini mu karere, ariko ntibizokunda mu gihe ata mahoro n'umutekano bihari cyane cyane iwacu mu buseruko. Aha rero nakamo kuri twese kuko tubaye umwe twiteze kandi ko hazoshyirwaho urwego rujejwe ibyerekeye ubutare n'inzahabu ruzogira icyicaro muri Kongo kuko zirahari ariko kuzicukura mu buryo bubereye haracari magahaze. Imana ihezagira akarere kacu. Akamo kamahoro mu karere ka Afrika y'ubuseruko Perezida wa Uganda yakumvise n'ingoga. Yoweri Museveni yashimangiye ko amahoro n'umutekano bibwirizwa kuba ihangiro rya EAC kuko ari umuryango uguma waguka. Yavuze ko ataworyoherwa n'indyane kuko atawuzishikana, yongera ko kwabahagirira ingaruka mbi ari abanyagihugu bato bato. Ndetse imbere y'uko iyo nama yabereye i Nairobi muri Kenya itangura, Yoweri Museveni yatangaje ko yabanje kubonana imbonankubone na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Yamara nta byinshi bashimye gutanga gutangaza kumubonano n'ibiganiro bagiranye. Ico bikoze Perezida Museveni yerekanye ifoto yicaranye na mugenzi we Kagame, biboneka ko Perezida Kagame yariko aravugisha Museveni, uyu nawe amuteza amatwi amuraba mu maso. Abo banyacubahiro babiri hari hezi imyaka ine batabonana bitumwe n'icuka kibi cari kimaze iminsi hagati y'ibihugu vyabo. Bagirizanya ko umwe abitsa abansi ba mugenzi we igihe baheruka gukorana mu ntoke hari mu mwaka w'2019 i Luanda muri Angola, imbere y'abakuru b'ibihugu nka Felix Antoine Tshisekedi, Jao Lourenco wa Angola. Abo bari nk'abahuza bahagarariye amasezerano yo kumvikanisha Museveni na Kagame. Bimwe mu byari muri aya masezerano ni nko kwirinda gusotorana, gukuraho no kwirukana abantu canke inzitizi zose ziteza umutekano muke zivuye mu gihugu kimwe zija mu kindi, canke guha uburyo n'ifashanyo abahungabanya umutekano mu gihugu kimwe muri ivyo bibiri. Ayo masezerano yabaye nk'akamizwe n'ingoma mu nyuma umuhanuzi adasanzwe wa Perezida Museveni, akaba n'umuhungu wiwe niwe yahavuye afasha mu gukemura ingorane. Ingendo zibiri General Muhozi Kainerugaba yagize mu Rwanda akabonana n'uwo yita inarume Perezida Paul Kagame nizo zatumye imipaka yugurugwa hagati y'u Rwanda n'Ubuganda. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Igoma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisasu cyaraye giturikiye mu kabari kari mu nkambi ya gisirikare izwi nka Katindo, cyahitanye abantu batandatu barimo umusirikare ufite ipeti rya koloneli n'umugore we wacungaga ako kabari. Iby'inkuru turabigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha. I Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda naho hatewe grenade. Inzego zitandukanye zemeje ko hari grenade yatewe ejo ku mugoroba mu kagari ka Nyakabanda mu mudugudu w'Indakemwa, ikomeretsa umwana muto w'umukobwa. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umwe mu baturage b'umudugudu w'Indakemwa. Reka tubumve.
Aho ntuye niho byabereye mu mudugudu w'Indakemwa mu kagari ka Nyakabanda. Byabaye ejo saa sita n'iminota nk'icumi. Ubwo byabaye akavura kari karimo kagwa ngo batera grenade, ariko bashije kuyitera ntabwo bamubonye, hakomereka akana bakajyana kwa muganga.
Amakuru mufite byatewe n'iki kugira ngo aho ngaho kwindi boyi babariho abo bahitamo gutera grenade?
Ni ibintu byabayeho bitunguranye ntawabikekaga, kuko ngira ngo hari bamaze kuba n'inama y'umudugudu niho wari wateraniye bibuka.
None kugira ngo abantu b'umudugudu bateraniraho bibuka inyuma haterwe iyo grenade, byakiriwe gute n'abahaturiye?
Abahatuye nta kundi babyakira kuko byabaye nabo bageze mu mazu, urumva imvura ririmigo. Uwayiteye ntibabashije kumubona kugeza inizi saa polisi iracyashakisha, kuva izo saa bikimara kuba ariko ntabwo araboneka.
Wowe utuye aho ngaho Kicukiro ni boyi, uhamaze imyaka myinshi, umutekano wawe usanzwe ari mwiza muri rusange?
Namaze imyaka cumi irenga imyaka cumi n'itanu, urumva n'ahantu ntuye ko ntabwo matuye, ndakodesha ariko mpamaze igihe kirekire. Umutekano waho nta kibazo hari hafite, nta n'uwakeka ko ibyo bintu bishobora kuba, nta n'umuntu dukeka waho hafi, wenda twe wenda niwe waba wakoze ibyo bintu. Gusa polisi iracyakurikirana iperereza, nibyo turindiriye ngo turebe niba hari ikivamo.
Umuturage utuye ku Kicukiro ni boyi watubwiraga uko byagenze haterwa iyo grenade. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Sawa, murakoze.
Urakoze nawe Venuste Nshimiyimana. Twifuje kuvugana n'umuvugizi wa RIB ariko ntiyaboneka. Ku rubuga rwayo rwa Twitter, RIB yatangaje ko ikomeje gushakisha ababa bateye iyo grenade. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika. Umuryango Olicome uharanira kurwanya ruswa n'isesagura ry'umutungo wa leta mu Burundi uvuga ko mu mwaka ushize amafaranga arenga miliyari 400 z'amarundi yanyerejwe. Ibi biri muri raporo yawo uyu mwaka ushize yashyize ahagaragara. Umuyobozi uwo muryango Gabriel Rufyiri na bwana Pascal Nduwimana uyoboye ishyirahamwe MAC mu Burundi baganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri iyi raporo. Reka Aime Pascal Nduwimana atubwire uko yakiriye raporo yakozwe na Olicome.
Bwe bwa mbere ho turashima ingene abarundi ndetse mbere na leta yanashyize ubucariri ibintu byo kurwanya ibi biturira, kuko turabizi ahantu hariho ibiturire akagutera imbere kandi turabizi ko ata majyambere haba muri bwa mbere twarashimye ihari leta nzeyi icyo kintu yagarana gikomeje cyane iranashyira imbere ibintu byo kurwanya agasahura itunga hanyuma ikindi nacyo ndetse na kizigenza ubundi we nyamubyiwe arabivuga akajya hanze agatembera akaraba ati hano hantu harasahuwe hano hantu haribwe kandi by'ukuri uraje ukacubona yuko ari indongozi by'ukuri basize imbere iki kibazo cyo kurwanya aba bantu rero ibyo rero twebwe turabishima uko turi hano turazenguruka intara turabona ingene biri kandi turabona ko hari intambwe by'ukuri ego ntawovuga yuko atigiturire cyarahede turabizi ko ari urugamba iyo umuntu ayitanguye ari iheba kandi aba ari intambara idasanzwe ariko mugabo turashima yuko hariho ukwikosora kandi ukabona ko ubufasha ahanwa hari ahanwa by'ukuri bitwara bibonye bana batwereka batabanabize abanabasahuye ibi rero turashima kubwa orikome nayo ko ibye ngo iterere kandi by'ukuri habaye ugukebura umuntu nakumva ati tunga ko ari iby'abarundi twese umuntu akumva ati yigejwe aya mabanga ariwawe yigejwe ikigega cyawe yigejwe uguteza imbere abarundi ibyo umuntu aca abishima rero twebwe natwe tuzogira akanya kumbere tuzomushire nawe aduhe iyo raporo umuntu ayisome neza ariko kandi by'ukuri ibi byo kurwanya abasahura itunga ibi by'ukuri biri muri twese n'ikintu turwanya twese kandi hamwe tuba umuntu akumva yuko amatungo atari bwiwe turashaka twese ko twotera imbere abarundi turashaka twese yuko ibintu twumva ngo byaruswa yuko byohera iki rero sikiraba umugambi cyangwa idini cyangwa intara nikiraba umuntu udafite akunda abarundi igihugu afise ubuntu amatohoza akumva ati bidaragiye agashyigikira kumva ati bitebure
Emile Pascal Nduwimana muravuze kuri icyo kibazo abategetsi bacicariye ivyo nivyo hariho utwigoro tutari duke tuboneka ko bariko barwanya ivyerekeye ruswa n'igiturire ariko utwo twigoro n'utwigoro twatanguye kuva kera cyane rwose ariko harashinzwe n'amashyirahamwe eka ajejwe kurwanya ibiturire ruswa ariko ivyo bibazo vyagarutse umwanya wose akizero karihe ko utwigoro turiko turakorwa tuba tukagira icyo dushitseko
icyizere aho ni nagingoga nkibyo yuko hajyanye n'ibibazo yuko abantu hatari akigoro ubure ahantu hari ubudasa nuko haba ugukebura hakabamo urukundo umuntu akumva ariko arakebura atagwanije adatukanye hakaba ukwiyumvira yuko turi hamwe twese kuko by'ukuri mbere nizo haraba amashyirahamwe akebura mugabo birabye ugasanga iyo nyebuzo yabo ntabwo ari nyebuzo nyebuzo avuga ngo akunze uburundi arababajwe n'abasahura harabamwo ibyugushikuza ibyukurenganya ibyugukumirana mbere hakabamwo akandi kantu atari keza rero akigoro cyane ubudasa ni uko hajeho kumva yuko twese turakunda abantu uburundi ubwa mbere haba ukumva yuko ubwo butunzi ari ubwa twese ni ukuvuga yaba ubwo butunzi kama izahabu ibirya cyane agataka hakaba kumva ati ibi ni iby'iwacu twese abarundi kandi atanumwe avuyemo ibiti by'akazi kamwe ibiti by'umugabo umwe cyangwa nk'abatwara bamwe bakatubwira bati nimurereke mwese mbere kandi ntihagire umuntu abasahura ubwo butunzi bwanyu kandi ro hagasa haba rero ukuvuga ikintu ushizemo kubaha ugukebura gasome umuntu naha bari inzego cyangwa uwiketwe akegerwa neza ahanirwa hanyuma byanse agahanwa akumva yuko atarenga
guhana Pascal Aime Pascal Ndwimana ni ikintu
gisi nahanwe rero
guhana ni ikintu gihambaye cyane rwose kugira ngo abantu bakaboko batuzwe ndabona n'umushyirantahe Gabriel Ufiri ashitse ngaha mwiriwe neza Gabriel Ufiri
mwiriwe neza nagira mbanze ndabasaba imbabazi kuko sinzi ikibazo cyari cy'amarezo n'ubu ndabumva nabi cyane ndumva bimwe ndabyumva sinzi ikibazo cyari sindabumva neza mugabo nibaza ko nza gukurikira nicyakunda
nihagira icyo tuvuze utumise neza uragisubizamwo ariko twebwe turakumva gatanu kuri gatanu ni byiza cyane rwose ijwi ryawe yarongorotse
muranyumva ariko jewe sindabumva cyane ariko ndagerageza numvise bimwe umuntu utumire mwa duriko turasangira ikiyago yashikirije ariko ndagerageza numve ni hasi nzo gushobora kumva ibibazo
ni byiza cyane rwose reka rero tugaruke kuri wewe utubwire cyane cyane icyegeranyo washikirije ishyirahamwe urukome ryashikirije mu mwaka w'2021 ni icyegeranyo kirekire ariko mu majambo make cyane rwose ibibazo wasanze bihagaze hehe Gabriel Ufiri
oya nibyo twebwe ubwa mbere mubanza mukamenya yuko ishyirahamwe rikomere imaze imyaka 20 riri ku rubuga ririko rirakora ibijyanye no gucungera amatungo ya leta ndabibutse yuko kandi ibyo tubikora twishimikije ingingo ya 69 y'ibishingiro iyo rero aba mwibwirizwa rya kera aba no mwibwirizwa ry'ubu iyo ngo nigeze ihinduka yagumye uri uko nyene ivuga yuko ubutunzi bw'igihugu agace kayo k'iyo ngingo kavuga kati ubutunzi bw'igihugu ni nakomwa nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kubikoresha icyo agomba uko yokwitwa kose igiti cyose yoba afite n'icyo ari cyo cyose ntagira uburenganzira bwo gukoresha ikita irekurire ikitajyanye n'icyo bwagenewe agace k'iyo ngingo kayo ka kabiri kavuga yuko ubutunzi umunyagihugu wese afite itegeko ryo gukingira ubutunzi umunyagihugu wese w'umurundi afite itegeko ry'uko abonye umuheko aronona ubutunzi bw'igihugu aca ahagarara niko aho hantu handitse
gushika ubu Gabriel Ufiri mu bintu mwatohoje urabona ko abanyagihugu ubwo ruhara bagumva kandi bashobora kururangura
yego abanyagihugu barabikora cyane kuko nikimenyamenya twebwe ntidushobora gukwira ahantu hose mugo barabiduhereza tukabikorerako aho niho rero nibaza ko mu myaka 20 tumaze kuko turakora niho ishyirahamwe rikome ryagiriye ingufu kuko ibyo turabatirwa mu banyagihugu no mu gihugu mbere no mu batwara kuko abatwara hari igihe nabone babonye ngo babigeze bashaka bituzanira ibyo rero nazo turabishima iki cyegeranyo rero cy'uyu mwaka nuva ko ari igicegeranyo ngize 20 kuko buri mwaka dusohora icyegeranyo abo kenera kuraza ibyo byegeranyo bubisanga kuri site yacu web cyangwa bakaza muri biblioteke yacu ku biro aho dukorera bazobiro nk'abazozivuga ibintu bisanzwe bitanyegeje kandi niyo tubisohoye tubashobora bishyiramo muri leta nabone nkuba ariko badutelefona batuvuga bati ayi bararengeje ayi ibi nibyo ariko kandi tuca tubivugana kugira ngo turabigene ibintu byokosorwa ibyo rero ni icyegeranyo nuvuga ko ari icyegeranyo gisanzwe tutavuga dukora kiretse gusa yuko amadosiye menshi tubona dukora utubona ko atahadashika kubera byinshi bidakosowe
tugarutse rero kuri icyo cyegeranyo mwaravuze ko hariho n'abategetsi eka abantu bafite ibiti bikomeye bashobora kuba bari muri iyo ngeso yo kurya ruswa kurya eka yo gutanga ibiturire no kurya ruswa ibyo bintu zifashe gute muri iki gihe
nababwiye nimuze kuntunga gato ko hari ibintu ntumva sinzi ikibazo kihari kubera iyo hari ibibazo ntumva kuko sinumvise neza numvise ibintu byacikaguje sinabyumvise
reka ndagusubiriyemo muri raporo muravuga ko harimo mu bantu banyuruza amatungo y'igihugu harimo abari mu bategetsi icyo kibazo cyakiriwe gute n'abategetsi
uyabarimo zese cyo harimo abantu muri leta benshi mugabo kandi harimo n'abadandaza babikorana nk'amasoko ya leta kenshi usanga kuko murabona muri kicegeranye twaravuze ibisata byasinzikaye kusumba ibindi hari gisata kijanye n'iby'amasoko ya leta hari gisata kijanye n'ibyo mu makomine hakaba n'igisata kijanye n'iby'ama ama entreprise no kuvuga amashyirahamwe bitifite mu mitahe abo bantu barasinzikaye gose kandi n'abasoko amafaranga menshi cyane mugabo usanga rero ngaho kuko ari hatatu amasoko ya leta ni yazo bwa mbere hakiretse mu butungane usanga gusa ari ibintu by'imanza mugabo naho ne hari biturire kuko muri atwe dukora ku bye gusuma dukora ku bintu byinshi rero ikibazo kihari kuko muri ko murabivuga nuko dusanga muri leta barimo bivuga ngo ni bose ko harimo abantu bagerageza nk'uburabye nk'umushyirangaji uno hagati mu gihugu urabona yuko uko agerageza uko abikora kose urako agerageza kuraba yuko ubushyirangaji bw'igihugu giturire cyo bano mugabo rero ndashobora kubikora abo nyine ngo bishoboke kuko leta igomba kugira kimwe no kwita solidarite guverinementale bakabikorera hamwe bose tukabona yuko umwe tumushyirangaji uno hagati mu gihugu afise abashyirangaji bose bakurikira bikagenda gutyo cyane cyane bagakoresha abantu b'abahinga kugira ngo ibintu bigende neza gusumba icyo rero ni ikibazo ko byoshobora gufasha rwose
Gabriel ushyire mwavuze ko ishyirahamwe ryanyu rimaze igihe kirekire cyane rwose ritohoza eka abasesagura amatungo y'igihugu eka na ruswa imonogoje mu Burundi murasa kizera ko ibyo bibazo bizoteba bigatorerwa umuti naho hari utwigoro muri iki gihe two kubigwanya utwo twigoro two kwibutsa ko twamye tuhari kuva kera ikintu kitagenze neza ni ikihe ko umengo ruswa kurya ibiturire kagusesagura amatungo y'igihugu byabandanije murasa kizera ko ibiturire ruswa gusesagura amatungo y'igihugu izoteba bigatuzwa icyo kibazo ibyo bibazo bimaze imyaka myinshi cyane rwose kandi nk'uko namwe mwabivuze
ngira n'ishure sinzi ko ije mpamva n'ishure bizaba bihuye n'ibyumba jije nagira ije kumva ibice bice sinzi ko mwamwari mumva jije yuko tumaze imyaka myinshi ko turi muri urugamba rwanyu biturire no kuzime no guse n'isago ry'amatungo ya leta yuko twa dufite icyizere ko tubona ko bishobora kuzohera sinzi ko kibazo mwamba
n'icyo kibazo wacumvise duga ku ijambo
n'icyo nyene
yego
murakoze twebwe twamana icyizere ubu icyizero dufise n'ishaka tubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi afise n'ishaka tubona umushyirangaji uri hagati mu gihugu bafise tukizera neza yuko iri shaka hamwe ryobaho ryobandanya ubutungane bugakurikira gukora akazi kabwo turibaza neza yuko bishoboka ko igituri bishobora kurwanywa mugabo icyo n'abandi babwira cyoco murabona ko leta yagiriye muri cyo no kwita la logique du développement no kuvuga yagiye mu ntumbero yo ibintu bijyanye n'iterambere bizoshoboka yuko iterambere rishoboka igihe abantu biba amafaranga ya leta badakuwe muri leta abantu biba amafaranga ya leta bari mu ruhande badakuwe muri leta abantu bari mu bintu by'urudandazwa rw'isukari rw'isima rw'ibitoro n'ibindi bari muri leta badakuweyo ngo baje kudandaza gusa mugabo ntibaze kubifatanya ibyo bizogora ko imigambi y'iterambere tuyishyirira rero jyewe ndafite icyizigiro ni nacyo gituma mbere muyazi yuko nari maze imyaka itari mike hanze ni mu bintu byantumye ngaruka mu bintu byantumye nza n'icyo cyizigiro nabonye yuko bishoboka naho biragoye nibyo mugabo kandi birashoboka
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose nibaza kutuzogaruka ko Emmy Pascal azoronka akanya ko gusubira gusigura reka n'umushyira ntahe Gabriel Rufiri nawe nyine tuzosubira tumutumire turabashimiye cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika
urakoze nawe Frederic nkundikije mbere yuko dutandukana tubibutse ko uyu munsi Republika ya Demokrasi ya Kongo yateye umukono ku masezerano ayiha uburenganzira bwuzuye mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC umuhango wabereye i Nairobi mu gihugu
cya Kenya. Twabwiye kandi ko I Kigali mu Rwanda naho hatewe grenade. Inzego zitandukanye zemeje ko hari grenade yatewe ejo ku mugoroba mu kagari ka Nyakabanda mu mudugudu w'Indakemwa ikomeretsa umwana muto uwo mukobwa. Shuti mwari muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Turabashimira ko mwaduteza amatwi. Dushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu. Mwari kumwe nanjye Edirwema. Twongere duhure mu kanya saa moya n'igice mu makuru arambuye y'umugoroba.